Igipolisi cyavuye gikoresha byose bikoroza amosozi kugira ngo agahengwe kagaruke. Abantu barenga 10 bakaba bakomeretse, harimo n'umupolisi.
Abakomeretse nabagize mu bitaro batangiye ko bamaze kwakira indwi.
Umupolisi umwe nyine yakubise cyane,
uba yapfuye ari umugore urumva yahahamutse imbangikirazaye. Bikajya kavuga bati nubu turi ko twakira abandi, ibitigirimitsi na by'abantu bakomeretse n'abapfuye bijya kumenyekana ku mugoroba, kuko baracyatwara abantu.
Ama barafata rero umupolisi umwe bamufashe baramukubita.
Benshi rero bavuga bati twige nta kuntu dushobora gutaha, none dukahitutse tujya tumaze iyo zo tutabona ibyo tujya. Yewe baciye amabarabara, ibyapa, amapankarite aba ari hagati mu nkambi niyo barandagura basanzwe. Bari binjiye mu nzu bakagusanga ari umuntu w'umugabo cyangwa umusore bacaba gupakira imodoka bagacaba gutwara. Ni n'abantu benshi bafunzwe.
Ntitwashoboye kuronka igipolisi, ariko umukuru w'ikambi aserukira leta ya Tanzania aremeza ayo makuru. Muri iyo kambi hari hitezwe umushyitsi w'iteka atwara ishyirahamwe ryita imfungurwa ku isi PAM, igisata cya Afurika. Igihe yashika nk'isaha 6 z'umurango yakiriwe n'urwo ruhagarara, ari kumwe n'abandi bashyitsi batari bake baciye basibya inama bari bateguye kugirana n'impunzi.
Abashyitsi baje mu bwabo bamaze kubona ibyo biri ko biraba kenshi, abastafu b'abatanzaniya benshi baciye bataha bacavuga yuko bishobora kutoroka cyangwa igihe icyo makaza cyangwa ati nta kindi gikorwa gisubira gukorerwa ngaha mpaka abanze baraba ukuntu abo bantu baturiye. Yasubira inyuma.
Ibibazo bikuru bikuru abaserukira abandi bari bateguye kubwira abo bashyitsi babagendeye ni ibyerekeye inzara iharangwa. Bavuga ko ubu imfungurwa bahabwa ata n'indwi zibiri bazimaza.
Turaje rero imfungurwa umuntu azoronka mu minsi 28 byose hamwe bizoba bipima ibiro 9 n'amagarama 940. Tukaraba nizo twahora dufungura umwaka w'2016. Byose hamwe byapima mu minsi 28 ibiro 16 n'amagarama 100.
Ntizikwiye na gato, ahubwo hacya haduka indwara zifatiye ku gufungura, cyane cyane nk'ikubana indwara ya kwashi hamwe n'izindi ndwara nyene tutibagiye nka malariya. Nk'iyo umuntu ariko arafungura nabi bituma akunda kugwaragurika. Winanase wafunguye rimwe ku munsi biramara iminsi indwi, ufunguye neza nta miyinga yohera utarabimara.
Ryari ribaye rya mbere abo bashyitsi bajejwe ibyo kugaburira impunzi bagendera iyo kambi y'impunzi z'Abarundi. Ni nyuma yaho habaye imigumuko nk'iyo mu kwezi kwa 6 guheze kubera imfungurwa zari zasubiye kugabanuka. Zimwe muri izo mpunzi mbere zivuga ko iyo nzara ariyo yatumye abarenga 15,000 biyandikisha kugira ngo bazohunguke basubire mu Burundi. Pierre Clave Niyonkuru yarusha ku bw'Ijwi ry'Amerika.